This is the Voice of America in Washington. Stay tuned for Duzangire Jambo, our panel discussion in Kirundi and Kinyarwanda, hosted today by Frédéric Nkundikije.
Dusangire Jambo, Dusangire Jambo.
Mwaramutse inshuti mwese mukunda ikiganiro dusanga ijambo mwaramutse namwe bashinga ntari turi kumwe ikiganiro cy'umunsi mugiye kugishikizwa na Frédéric Nkundikije nkaba nashaka kubamenyesha ko turi kumwe n'abashinga ntahe Innocent Banon akaba ari urusera hari ariko agira doctorat muri sciences politiques turi kumwe na professeur Pacifique Manirakiza akaba kandi ari mu murwi w'ishyirahamwe rya Afurika ujejwe ateka kazi na muntu turi kumwe kandi na Vital Nshimirimana akaba ari umukuru wa Forsker ishyirahamwe ndi muri societe civile mu Burundi tukaba turi kumwe kandi na Aimé Saba akaba nawe nyene yari professeur assistant aho ari mu gihugu cya Australia akaba kandi yari kwagira doctorat bashyira na mwese mwaramutse neza
mwaramutse
mahoro
mwaramutse neza uyu munsi rero nkuko mu vyumva tugiye kuvuga ku kibazo gihambaye cyane rwose ikibazo cashikirijwe na mashyirahamwe ya societe civile mu Burundi ari mu Forsk ari mu Focode akaba ari mu na ACAT Burundi ayo mashyirahamwe rero akaba arega leta y'u Burundi ko atacyo yakoze kugira ngo itohoze neza ubwicanyi bwagandaguye bwishe abantu batari bake kandi hakaba hariho n'ibimenyetso byo byerekana ko abo bantu bashobora kuba bagandaguye n'inzego za leta umushyirantahe Vital Nshimirimana araduha umuco kuri ibyo bintu mu kanya gatoyi ariko haraheze igihe ayo mashyirahamwe rero yandikiye uwo murwi w'ishyirahamwe rya Afurika nashaka mwajamu maki atubwire aho bigeze mbega mushya na Vital Nshimirimana hari ikintu maze kumva murazi aho ivyo mwasavye biteye gushika
ego me nkuko muhejeje kubivuga amashyirahamwe ashika kuri atanu yo mu Burundi hamwe n'ishyirahamwe gitwa Trayorojo kuri mu Suisse yarandikiye umugwi wa Afurika w'agateka kazi na muntu arega leta y'u Burundi yuko atacyo yakoze mu gihe habayeho ubwicanyi ndengerabutungane bwakoze ku banyagihugu batari bake mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe hanyuma na cyane cyane ubunye tukaba twashyikirije ibyashyikiye abantu bane abo bantu bane cyane cyane nibo twashoboye gutohoza turaronka ibitekerezo turaronka inzu zihagije hamwe n'imiryango yabo yaheza yaduha uruhushya yuko twoshoboye w'Afurika w'agateka kazi na muntu rero twarabikoze hanyuma uwo mugwi warakiriye ivyo birego vyandika ku wa cumi n'indwi kwa gatandatu ari naco gituma rero twaciye turahabona turabiyagira n'abantu ayo mashyirahamwe yashoboye gusa ivyo birego vya leta y'u Burundi twoheje y'uwo mugwi uko bisanzwe vyanditse mu masezerano ya Afurika y'agateka kazi na muntu
reka tubaze n'umushyirahamwe na Pacifique Manirakiza ari muri uyu murwi atubwire ukuntu bica bigenda turumva ko ubwo butumwa eka ivyasabwe vyashitse aho vyaterezwa gushikanwa umushyirahamwe na Pacifique Manirakiza ubu intambwe ya kabiri izoba ariye
urakoze iyo uwo mugwishi ujejwe guharanira no gukingira agateka kazi na muntu ku rugero rwa Afurika ronse ibirego nk'ivyo ayo mashyirahamwe y'u Burundi yashikirije uca ukorana iyo bari mu byo twita session uca ukorana hanyuma ukiga ibyo birego byashikirijwe ukaraba yuko ari ibirego bijanye n'amategeko ngenderwa ko y'uwo mugwi cyane cyane no kuraba yuko hariho mu byashyikirijwe hariho ifatiro ryerekana yuko agateka kazi na muntu kahohotewe muri icyo gihugu citwariwe hanyuma ibyo biheze dufashe ingingo yuko tugiye kwiga urwo rubanza duca tumenyesha ababurana hama tukamenyesha na leta yitwariwe tugaca tubasaba yuko bashikiriza imvo amagirima yerekana yuko urwo rubanza rwotekerezwa kubakirirwa mu ntayicese imbere y'iwacu aho rero hariho ibisabwa bitari bike ababuranyi bategerezwa kwerekana kugira ngo urwo rubanza rwakirigwe ca mbere ni ukwerekana yuko amasentare y'igihugu citwarigwa yamaze kwiga guca hirya no hino ico kibazo hanyuma binakenewe mbere akaba yaramaze no gutanga no gukata urubanza canke hariho n'igihe usanga amasentare y'igihugu yiteze utunyoni nta kore uko ategerezwa gukora ico gihe nabyo nyine turabiraba tukashatu twemeza yuko amasentare y'igihugu atakoze uko ategerezwa gukora ico gihe tushatwakira ubanza ariho n'ikindi kuko ni byinshi mu rwego kamwe ikindi cha kabiri ni byose hamwe ni nka bitandatu hariho n'ikindi nuko ugo rubanza rutegezwa kuba rutigezwe rushingwa imbere y'andi masentare mpuza makungu cyangwa imbere y'izindi nzego mpuza makungu.
Reka dutangure ku cyambere tukiri kuri wenyine Pacific Manirakiza ni wewe uri muri uyu murwi uzi ukuntu bigenda none ivyo birego mwasanze bifise ifatiro.
Icyambere nashaka gushikiriza abari ko baratwumviriza hamwe nabo dusangiye ikiganiro nuko iyo komisiyo ishashe bari ko bariga ibibazo biraba ibihugu duturukamo abakomisiyo bava muri ivyo bihugu barataramugwa. Kajewe ndamaze gutaramugwa inshuro atari nke mu manza ziraba Burundi canke mu bindi bintu byirigwa mu bindi bibazo bijanye n'agateka kazi na muntu biraba Burundi. Ivyo rero jewe sino kugira ngo bigeze ahanaha mugabe ico no kugira kuco nuko nibaza yuko abandi bazovyiga muri sesho twimirije izobera mu Rwanda muri mukakaro mu kwezi kuza aho ngira niho bazokwiga barabe yuko ubwo rubanza kwakigwa imbere ya komisiyo bwawe kuko nakubyejewe je bico gihe sinjamwe ico gihe ndataramugwa kandi nikumva zumvikana
birumvikana. Mushena Vital Nshimimana, hariho ibintu bisabwa ya mushena he Pacific Manirakiza dushikiye ko kugo rubanza gwa rwamaze kwihwezwa na sentare zo mu gihugu mbega ivyo vyarabaye
kubyerekeye abo bantu bane bose twashikirije imanza twashikirije yuko ezwa kuba kuko kubisanzwe iyo umuntu adandaguye iyo amutoye ikiziga wa mbere ategereza gukurikirana urubanza mu gushyikiriza amanza wa Repubulika niwe ategereza gukora amatohoza ategereza kurindira ngo umunyagihugu yabuze aba ariwe yitwara cyangwa uwo yahohotewe. Ariko rero biko turaraba izo manza zose nizo bashoboye kwitwarira zarageze ahantu urabona yuko zitariko ziratera imbere abona yuko atashaka yuko bakohoza kugira ngo bamenye koko abakoze ubwicanyi. Rero ikindi nacyo ni uko ayo mategeko aheza akabivuga avuga yuko utategereza gushika koko byabaye kandi haba ari ibintu byumva nk'ibibanda bivugwa ku macanke ngo babivuge mu mvugo bitukana canke icyoza ibyo byose twarabyibanze ko igihe y'ubwicanyi ndengerabutungane byaba havuzwe abantu benshi cyane abantu barenga kuri 30 ariko rero twararaze tugatohoza abo twashoboye kubona ba mbere abo twashoboye gukwiza cyangombwa bikenewe babaye abo bane abandi nabo tugacashobora kuza tukabandanya kugira ngo dushobore nabo nyine icyo
egome mushyanahe Innocent Bano ngo rubanza rwashinzwe mwararukwikiranye mbega mwebwe mu ruvuga kwiki mwihweje n'ibintu byose bishikirijwe n'abashyanahe babiri turi kumwe Pacific Emmanuel Xavier tubwiye ukuntu bigenda iyo rubanza rushize mu murwi w'ishyirahamwe rya Afurika ujejwe agateka kazi na muntu eka na Vital akaba yatubwiye icyatumye bafata ingingo yo gushikira iyo sentare. Ngo rubanza mwararukwikiranye mwe mu ruvuga kwiki?
Murakoze uko ndabivuga ko nuko ubwa mbereho n'ukuraba imbo zatumye urwo rubanza rushikirizwa abarushikirije ama bimaze kuvaho nka canza kwivyoza Pacifique yavuze byerekeye amategeko ngendegwa ko iyo umuntu ashikirizwa rubanza ndavye kuvya mbere kubwo bwa mbere abashikirije ivyo bintu nibaza ko bisunze amategeko kandi bazi nyene iyo sentare ikora hanyuma ikintu gusa ndavye abo bantu bashikirije urwo rubanza bavuga ngo namashyiramo ashika 5 jeho ndabona ko ari ishyirahamwe rimwe kuko ayo mashyirahamwe yose ari mu ishyirahamwe rimwe kandi arongowe n'umuntu umwe. Hanyuma icyo cyo gikuru cyane gikuru ni uko baba bafise ibyemezo bashikirije hanyuma leta nayo yagirizwa nayo ikazokwisigura nayo nibaza ko ifise abashobora kuzokwisigura muri ibyo bintu kuko niyo yagirizwa. Hanyuma ikindi nacyo cya kabiri ku ibyo ngendegwa ko amategeko ngendegwa ko nkuko Pacifique yavuze birumvikana mugabo jeho hari ahantu hamwe mbona hari amakenga none ko higeze kuba igihe narigeze kubikurikirana ibintu higeze kuba igihe bakabishikiriza binibe agene na binibe yigeze gusohora igitangazo kw'ibyo bintu bya execution extrajudiciaire aho batanga amazina menshi cyane narigeze no kubyandika ko kwanza aho navuga ko binibe yakoresheje inyandiko za prodehas mu gushikiriza ibyo bintu none nkiyo niyo bintambamye ya mbere kuko mu byo bigende ngende mu mategeko ngenderwa ko aravuga yuko ibyo bintu babyigeze kuba byashikirije ugwego narumwe nkumuza makungu aho niho nari nshaka gushika mugabo urumva ico ni kimwe mu bindi bisigaye nabyo numva nza kare leta izokoje sindi leta izomenya ingene yisigura hama ikindi kintu nagerageje gutohoza nuko kurindi kuyandi mategeko ngenderwa ko baravuga yuko mu gushikiriza ibyo birego byose babanza kuraba ko inzira zose z'ubutungane mu gihugu igihugu cyagirizwa zose zakurikijwe mu byukuri jewe ndavye amadosiye mfise na mu byo nakurikiranye ndabona ko ayo madosiye yose ari mu matribunale ngahe Bujumbura ariho iri muri meri nk'iyitwa Audace Diane habona imana iri muri meri ya Bujumbura nk'iyo Jackson Ndikumana iri muri parike generale ngahe Bujumbura hanyuma urya medali ndayishimiye iri mu Rutana hanyuma uyu Jean Claude mu mahoro na iri mu imurambi abandi afite n'amadosiye yabo ndabikurikirana nibaza ko ubutungane bw'i Burundi bubandanya bukurikirana ayo madosiye arayakurikirana kandi amatwa nsumira nta na hamwe bigeze abo bagiriza leta y'u Burundi bigeze ababwira babandikira babwira ko ibintu bitari ko bigenda neza rero bitaravuga ngo
ayo madosiye ntashobora kuba amaze igihe kirekire ari bimwe Pacifique mande yakiza tubwira ko navyo nyene bavyihweza bakaraba ko sentarizo zishobora kuba zitari ko ziteza utunyone
nibaza ko izi dossier turavya dutangure nko mu 2010 aho byatangura kuvugwa cyane idossier ni nyinshi saba bane bonyene idossier nyinshi barashikirije idossier z'abantu bashika n'amajana 8 d'ailleurs bagiye bandika bavuga ko bagirizwa ibyo birego bya execution extrajudiciaire ikitangaje cyane no kubera aba bantu bane gusa bakuye muri abantu 800 numva ko hashobora kuba hariho n'izindi mbo nkeka Vitale ashobora kudusigurira icyatumye batora abo bantu bane muri abo bantu bose babagirizwa ko hari abantu bo muri leta babagerageje kubahohoteza cyangwa babagiri bagize ibyo bindi bagirizwa
icyo kibazo turakigaruka ko tukimubaze mu mushya na Vitale ariko imbere yaho turaza kubaza no mushya ntahe Pacifique Mandela kiza atubwire kuri cha kibazo washikiriza ikibazo kivuga ko ugo rubanza kugira ngo gwakirwe rwaciye muzindi nzego cha mu yandi masentare mwavuze ko binube yakoresheje amaraporo yashikirijwe na APRODEHASHE ivyo turabigaruka ko nashaka ntangure baze no mushya ntahe Eme Sabana we nyene turi kumwe agira cha tubwiye ku kuntu yakurikiranye izo manza ikandi biko birashikirizwa muri kigi
akoze ico numva novuga ni nizo niyumvira bijanye nizo niga nizo nigisha abanyeshure bari baraba ibihugu biriko birava mu rwano izo twakwita le pays post conflit numva icambere novuga nuko uravye amaka aja imbere y'ama sentare nk'iyo ya Union Africaine canke ya Union Européenne canke ya Union des États de l'Amérique Latine nyinshi usanga ari imiryango y'abo bantu ya ica imbere yabo nibo batwara imanza ariko muri ikayi Burundi atari uno munsi gusa no mu minsi irikiraza no mu bindi bihugu byinshi sentare nk'irya ndimvira yuko izobandanya ironka nyinshi zivuye mu miryango kuba individu babaye basufra niyo nayo ma disappearances canke extrajudicial killings ariko muri iki gihe ndimvira yuko no kuvyumva igituma les organisations de la société civile nazo nyene zifata yuko ari imiryango y'abo bantu bitabye Imana
icyo nikibazo tuhava tugaruka ko tukabaza umushyanahe Vitale Nshimirimana kijanye na cha kibazo umushyanahe Inosa yabaza cimvo nyakuri zatumye babifata ariko imbere yaho nashaka professeur Pacifique Mandela kiza murashaka kutubwira niba hari muri procedure hari kintu cagenze nabi umushyanahe Inosa mbano yavuze ivyerekeye raporo binube barakoresheje yakuye murayo mashirahamwe ivyo bite kubiri n'amategeko agenga imanza zishikirizwa muri uyo murwa.
Oya, burumva namwe ko ntashobora kuvuga ngo procedure yagenze neza cyangwa nabi mu rubanza rw'u Burundi izo nabisiguye. Ariko hari ikibazo nyamukuru, ikibazo novuga cha rusangi inosabano yashikirije ngo marakebwe muri rusangi ntariko ndavuga ibirabwo rubanza kuko ngo rubanza jewe nti sindikure kuri ku kugira ico ndavuze ko
birumvikana
bushinga ndahe inosa yavuze ati ibirego nk'ivyo bizabyarashikirijwe urugwego rwitwa binibe kwa onu ico nashaka kumumesha nuko igihe navuga yuko mu bisabwa kugira ngo rubanza rwakigwe hari kwerekana yuko urubanza rutari imbere y'andi masentare hamwe n'izindi nzego mvuza makungu. Aha nashaka kuvuga cyane cyane inzego zifise amabanga yo gucimanza, si inzego za politiki. Mbuze inzego rero hari inzego atari amasentare mugabo zifise amabanga yo gucimanza ni nk'umugwi umugwi wa ONU ujejwe agateka kazi na muntu, hariho n'urwego kurahara kwa ONU, hariho urwego rujejwe kuraba ibibazo bijanywe n'abahohote mu buzima bwabo to bimwe bita torture, hamwe n'izindi nzego nk'inzego zijejwe kuraba ibibazo by'abagore n'ibindi. Izo nzego rero zirafise uburenganzira bwo kwakira imanza hama zigaca urubanza kandi urwo rubanza rukemegwa n'amakungu. Izo nizo nzego nayo ndavuga, ariko nagerageje kwiranda zitandukanye n'amasentara nk'uko mubiza amasentara asanzwe ajya aca imanza ku rugero rw'amakungu. Urumva rero imanza ziri imbere, imanza za ibibazo byashikirijwe inzego za politike, ibyoye ntibirimo ntibyitwa yuko urwo rubanza ruri imbere y'inzego mpuzamakungu.
Mugaga Pacifique, ndi nsomye ibigenga iyi sentare iyikuru nta na hamwe batanga baba explicite mu bintu byo kuvuga ko izo nzego mpuzamakungu zoba ari za politike cyangwa ari byane. Nta na hamwe byanditse, banditse nko gusa ko ari inzego mpuzamakungu. Nta bavuga ko ari za politike cyangwa uravyo nka politike cyangwa nsisenge yugo gwego. Ndibaza ko atanamwe bigera bavuga ko izo nzego zimpuza makungu zoba ari bya politike cyangwa ari bya redroit drome gusa cyangwa birabiye. Nta namwe byanditse ntihenze
ibyo uvuze kubishikirije niko bimeze. Ariko mu manza umugwi wagiye uraca hirya no hino kuva warashinzwe waramaze gufata ingingo kuri ico kibazo, uravuga uti inzego twe tuzoraba ni inzego na masentare bwa mbere, hanyuma hakaba nizo nzego zindi ziba zifise uburenganzira bwo guca imanza. Urumva rero mu mategeko hari ibintu cyo kwita isoko ry'amategeko, hariho ayo mategeko yanditswe mugabo hakabaho na nivyo umuntu yita jurisprudence, sinzi ukuntu umuntu yobi imanza zagiye ziracibwa abantu abajije canke aba iyo migwi yinterpreta ayo mategeko abahari.
Tugaruke kuri cha kibazo cimvo mushya na Vital Shimimana, hari ibazo bibiri byabajijwe ikomeye cyane rwose. Mbega ni kuki ayo mashyirahamwe ubwa mbere na mbere yishize mu kibanza cy'imiryango y'abo bantu, ubwa kabiri naho ni kuki mwatoye abo bantu bane? Mu Burundi ibintu birazwi cyane rwose, hari abayibwicanye bubi eka bwarabandanije imyaka itandukanye. Ni kuki mwatoye abo bantu bane bonyene?
Icyambere cyose ni uko muri sanzwe umuryango wabuze bashobora gufashwa n'ishyirahamwe, bisabwe yuko iryo shyirahamwe ritegereza kuba rikorera gasaka ku mugabane wa Afurika, hanyuma ibyo nabyo tukaba tubikwije. Ayo mashyirahamwe yose arakorera ku mugabane wa Afurika, hanyuma nk'uko nari nabivuze ubwa mbere, mu bantu bane bose twari bagize imiryango yabo barabagije, baraduha uruhusha, baradutuma ndetse mu ngingo ifata kibanza twasabye yuko abo bantu boheze bakanakingirwa, kugira ngo ejo ntihagire abajya kumwihora, ntihagire abajya kubatera ubwoba, ntihagire ubajya kubagirira nabi kubera yumvise ko urubanza rwashinzwe. Icyerekeye nuko ngaho onye mu Burundi yuko amasentare ari gucibwa imanza, hari ibimenyetso bikomakomeye twanditse bigaragaza yuko atagushaka kuriho, kuko bikwiye yuko idosiye iba yanditswe muri sentare byonye ngo hanyuma umuntu avuge ngo cyane buri ko burakora ugiye hafi imyaka 3 kandi dosiye yarubuwe atamuntu numwe arabazwa atamuntu yabuze arahamagarwa ngo abuze yasaba akamatohozo na makenyi ubona yuko yakozwe iyo nimenyetso imwe rimwe twahereye ko gukyatukira ngo tujye tuti yagaragara yuko atabutungane buri ko burakora
umushya na vitale nshimira imana hariho ishire hamwe rindi riri muri societe civile risani giyamiriza ingingo zifatwa cyane cyane n'aya mashire hamwe yandi twavuze bakaba bavuga ko kenshi na kenshi ayo mashire hamwe yo bafise abanyapolitike bakera bo bayakoresha aho mwebwe mu bivuga ko iki
ico ni kintu gishasha mu Burundi ni kintu gishasha mu natangaje mugabo coroshye gutahura ukibonye nk'umuntu yita yuko ari mu ishyamwe idaranye ibyiciro bya politike mu mwanya abandi bariko baravuga bati turi ko tubarenganya ubundi nawe akavuga ati ahubwo bakubite rwose kugira ngo uwumve ikirunda cyayumva icyo aba ariko arakorera ayo mashyirahamwe ariho ayo mashyirahamwe yarigaragaje ayo mashyirahamwe aba yafashe mu mugongo warazi bwabo icyo kigaragara ni uko ibyo baba bariko barakora ahubwo bo nyine ataba ari ibyayo mashyirahamwe adaranye ibyiciro bya politike ahubwo baba bariko bakora bakorera n'imini kandi cyane nk'ababa bari ku butegetsi
bikabishoboka Federico nashaka ntango umuco kwica kibazo bitaya kivuze ko ubwambe mu nyishiwe ya mbere ikibazo cyashikijwe na Eme yavuga ati abitwara bategeje kuba ari abahohotewe amwe umuntu ita victime mu Gifaransa cyangwa imiryango yabo nashaka ntango umuco kuri ico kibazo ko ni kibazo nkora mutima kandi ni kibazo ubiravye hariho ubudasa hagati y'umugwi wacu be n'indi migwi tuzi korera hirya no hino muri Amerika ya Epfo be no muri Buraya uno mugwi wacu rero ukuntu meze urade amategeko awugenga birarekure ko umuntu wese uwari we wese aba wahohotewe abutahohotewe ishira hamwe ryo ryose ribishira hamwe gyemewe imbere y'uwo mugwi bamwe z'abashama tukafise statut d'observateur canke idafise statut d'observateur rirafise uburenganzira bwo kwitura uwo mugwi iyo gushikiriza urubanza uwo mugwi ujanye urubanza rujanye n'ihohoterwa ry'agateka kazi na muntu mu gihugu cyacu cyose cyashyize umukono ku masezerano ya Afrika agenga ico gisata urumva twebwe rero turatandukanye n'abandi ahandi henshi muri Amerika Latine ibyo nkuko nabivuze bikaba ari byo byerekana ubudasa buri hagati y'umugwi wacu hamwe n'iyindi migwi ikorera muri Amerika y'Epfo na n'i Buraya icyatumye umugwi wacu ufata icyo cyemezo ni uko uravye abanyafrika aho uko bameze uko imibereho yabo hariho benshi cyane batazi kuwo mugwi ubaho hariho benshi batazi yuko bashobora kwitura uwo mugwi hariho benshi uravye uburyo bwabo bikini badashobora kwitura uwo mugwi twaze tutire kugira ngo uno mugwi ushobore kuba hafi ya utegerezwa gutunganiriza umuntu wari we wese afise ibyemeza yuko agateka kazi na muntu kwa hohoteye mu gihugu kanaka ashobora kwitura uwo mugwi icyo tumusaba gusa ni uko wenyine tutegereza kumumenya uwo ari we tukamenya icakora tukamenya yuko atari umuntu umuntu atabaho
nashaka jito kumwunganira nshima iye kretima atanze kuko nimvira yuko izo navuze cyane kwa gushaka kuvuga yuko ari mu minsi iri imbere yuko dukwiriye kwitegurira yuko hagiye kubaho amakanka ya menshi aja imbere ya organization haja kubera ingorane nyene turiko turacamo ibihugu byose byo muri Afrika izo niyita izo bose bita la crise des états postcoloniaux hamikindi nuko kandi numva noha association de la société civile nuko novuga nti kenshi uravye amaka aja imbere y'iyo sentare wovuga uti umuntu yitwa Nshimirimana Yakobo hamwe n'abandi aba bandi bakaba rero abo bantu bamushigikiye je nimvira yuko ces organisations de la société civile devraient plutôt soutenir ama aba individuji hama ikintu gikomeye Vitali yashikije ni agateka ka kiyo miryango kabo bantu bafitine abantu babo bishwe cyane bapfuye cyane badisparishije nimvira yuko icyo ari kibazo gikomeye malheureusement inishu iri kiraboneka mu minsi iri imbere no kuvyitegurira navyo nyene kuvuga yuko umuntu acare ashira amaboko mu mpuzu ariko no kurondera ibindi bikoresho d'autres outils zikenewe kugira abo bantu bagire bakingigwe kuko na des organisations de société civile nazo nyine zifite les mêmes problèmes za protection cyo kimwe n'abo ba individu so abo ba individu nimvira yuko bari bakwiriye kuba imbere hama ayo organisation akabaje inyuma
tukiri kuri wenyine mushyana me saba hariho hamako twavuze yandi mashirahamwe ariko aravuka asa natavuga rumwe nayo mashirahamwe nyene yandi ya societe civile muribaza mwavuze ikibazo cimvuga ihambaye cyane gose kubwanyu hari kintu mubona co bagituma ayo mashirahamwe nk'atanu ashikiriza ivyo birego hari habavuga ko bashora kuba bakoreshejwe n'abanyapolitike hariho n'amashirahamwe yababuza amazina abo banyapolitike ivyo n'ibintu muhosha abantu bo hanze bashobora kuba bibaza
très bien je n'imvira yuko ni bya bindi nyene ni byo nyene numva ushikiriza cyane gituma hariho amajwi menshi ayo majwi menshi no kuzitegurira navyo nyene nizo navuze na kare no kwitegurira yuko muri notre société qui est une société post conflit cyane n'izindi washaka nuko nyine atagihugu mu byo vuga cyo muri Afrika kitarimo ingorane washaka ufate nka les îles Seychelles cyane Pinzi nta kimwe n'umengo no vuga ko nta na kimwe ibihugu byose ingorane bifite ingorane yo kutaganira neza kuganira neza urumva hariho abantu bane bakomeye ine no vuga niyo wo kwita les acteurs domestiques les acteurs locaux hamwe na leta izo ni migwi ibiri umugwi wa gatatu ni la communauté internationale donc mwariko muravuga DINUB umugwi wa kane ni diaspora donc diaspora umva ni abasohotse ba kumva nyinshi bari hanze n'icerekana yuko hari ingorane no muri deba washaka nuko benshi turiko turavuga ngaha tutaba mu gihugu donc turi abantu bane turiko turavuga ariko batatu bari hanze no kwerekana yuko umva hariho n'abatinye mu Burundi ariko inge tugaruke kuri uyu mugwi wa mbere navuze baba acteurs domestiques. Alors les acteurs domestiques umva société civile nayo nyene no kuyumva igituma hatashobora kubaho imwe hariho société civile imigwi myinshi kandi n'ibisanzwe ntiyatuza kubaho ijwi rimwe rya société civile no kugerageza abantu bakaganira cyane muri iyo migwi ine kandi no muri iyo migwi yonyene hama no kugerageza rero na leta kandi ikabasosiyalize leta ikabasosiyalize gushika kuri point aho ibona yuko iri en état dans un contexte d'internationalisation. Donc l'état est internationalisé kubera leta nishobora kubaho idafise imirongo iyifashe canke imigozi iyifashe ishira ku yandi ma leta y'ibindi bihugu na communauté internationale hamwe n'abandi ba acteurs bari inyuma y'igihugu.
Ndabona akanya katujanye hariho ibintu byinshi mwari kuduha ko umuco mu Shanghai Pacific nibaza ko nzobatera kamo mu minsi iri imbere tukabandanya iki kibazo n'abashinganari turi kumwe nashaka ndabashimire cyane gose Vital Nshimimana wakoze ku kanya watoye kugira ngo tuganire Pacific Manirakiza nawe wakoze cyane gose Emesa ba twa masaha ageze kure hariya muri Australia turagushimiye cyane ku kanya watoye kugira ngo tuganire nawe Mushinganari Innocent urakoze cyane gose ku kanya watoye kugira ngo tuganire mwakoze mwese
murakoze
turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'umunsi mwakoze mugira amahoro y'umunsi mwiza.